n'ingingo ifashwe inyuma y'iminsi ibiri habaye imyuzurira y'amazi yomoye imiryango irenga 200 mu Gatumba mu ntara ya Bujumbura rirare. Kuri uyu wa kane aho mu Gatumba ku rubibe Uburundi buhana na Congo amarira yari yose. Uruzi Rusizi rwisuka mu kiyaga ca Tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri Congo hamwe no mu Rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka Muhana Ntangwa zica mu gisagara ca Bujumbura. Amazi ya Rusizi yisutse mu mazu cane cane aho bita mu Kigaramango ku Mushasha kuri poto ya 27 n'ahandi. Amazu menshi yarabomotse abantu babiri basiga ubuzima abandi batano baraburirwa irengero harimo abana nkuko abajeje intwaro n'abanyagihugu aho mu Gatumba babivuga. Muri kino gihe abenshi begeranirijwe ayitwa kuri poto ya 27 abajeje intwaro bavuga ko amazu arenga 300 ariyo amaze guharugwa ko yabomotse mu Gatumba no mu gisagara cha Bujumbura muri karitsiye ya Kibenga. Aho hose abasigaye mu Kangaratete bafise ubwo ba kwingwara zituruka kwisukurike zishobora kubafata bagatakambira ishyirame kuraruje kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu.
Zatubona ikipfundura cyo kicakira dutera gose kiratwubikiranya yabaye imana yo kugira turokoke dusohoke tuve muri ayo mazu. Abana bamwe baratwawe hari uwo basamye ari mu ntebe hari n'uwarayatembye gose twamumuze n'umubyimba ubu turaha turi mu kajendegete ntitugira dushyira nayo tumira ntitugire ishenga na rugero abafisi iyo baje bariko barimuka nayo twe twabuze iyo tujya n'iyo tuva aha twituniye ngahanye n'ukunyene atako turi mu bigenze.
Ikindi kiyo twa cakabiri nuko boraba bagafasha abantu nyene babuze ibyabo atabo bafise begamiye.
Burumatari w'intara ya Bujumbura rurale Desire Sengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu Gatumba amenyesha ko abantu bose baba hantu hateye makenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze 2. Uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakirwa ahandi amazu arabari bahafise amazu yabo bwite. Mu ijoro rishira wa gatatu kandi mu misozi hanani gisagara cha Bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka Kanyosha Muhana Ntahangwa zica hagati mu gisagara cha Bujumbura zuzura. Yamara Kanyosha nibwo gwataye inzira maze amazi yirara mu mazu cane cane yegere ikiyaga cha Tanganyika muri karitsiye ya Kibenga mu bumanuko bw'igisagara cha Bujumbura kuva mu mutwenzo kuri uyu wa gatatu. Abantu batari bake baganiriye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane ntibagira aho bakita umusaya.
Nuko ubanza bakatuzibira urwo ruzi amazi agapfunguka kubera ko amazi agumashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje.
Basaba leta ko yoraba ingene yo dushyigikira abantu bato bato turi hano ntitugire icyo twifuka ntitugire icyo twambara ntitugire n'icyo duteka ntitugire n'icyo dufungura aha byose byaraye bigiye uko nyene
kubera ngo hariho n'umwana twabuze w'uruyoya yapfana n'ubu ntituramenye ikiziga cy'uwirengero ryiwe tuvuga ngo ni wenyine hariho n'abandi abepfo batwawe nyine abandi batazi barengeye kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha nta muntu yigeze asohora n'ikintu na kimwe.
Umuyobozi w'igisagara cya Bujumbura Jimmy Yatungimana yagendeye abo banyagihugu mu Kibenga yafashe ingingo kuruzi Kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwiha inkumbi ni rya mbere iyo ngingo ifatwa.
Na nicyo gituma tudusaba abenegihugu uno munsi kubaye amasaha umwe wese ubishoboye agerageze ave ngaha akinjure kugira ngo abahinga bo muri Obuha na Croix Rouge bagerageje gukora ibyo bagenjwe.
Igice cya Gatumba ndetse n'amakarotiye yegereye ikiyaga cya Tanganyika ntasiba kurengerwa n'amazi y'icyo kiyaga ndetse hari n'amazu yahebwe kubera bene yo badashobora kuyavamwo. Umuhinga mu byerekeye ibidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza Bernard Sindayihebura ahamagarira leta kubaka icyo yita urubumbiro rutegera amazi ya Tanganyika na Rusizi.
Hasigaye amasantimetero 16 kugira ngo igiporo ya Bujumbura ijye mu mazi hose kugira idigi. Ni ukuvuga mu kirundi novuga ko ari urubumbiro kwihutirwa cyane nuko aho hantu hegereye mu burengero bogerageza bakahubaka bakahaduza cyane kandi nuko ribihuta nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza bariho mu yandi maproje y'inkunga Senegal nzi ayo maproje barafite ikintu bita fonds d'urgence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza bitandukanye.
Raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka zitegwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga cya Tanganyika n'uruzi Rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga 100,000 bakaba baratangiza abo mu myaka 5 iheze. Pierre Clavier ni inkuru ku Bijwi rya Amerika.